Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abenegihugu kwicungira umutekano wabo.
Hariyo yibukije abanyamwaro yuko bonyene bohagararira umutekano umumwe wese ku ruhara rwiwe ati umutekano nikarahara mu Rwanda ntibacura.
Uyu ni Evelyne Butoyi umuvugizi wa President Ndayishimiye. President Ndayishimiye wari wasuye intara ya Mwaro ejo kwa kabiri. Mu Rwanda urubanza rwa Karasira Aimable rwasubitswe naho President wa Haiti Jovenel Moïse yishwe n'abantu bataramenyekana. Mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika, ikaze rero muri aya makuru muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Haiti. Nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umukuru w'igihugu Jovenel Moïse yaraye yishwe mu ijoro ryakeye nk'uko ministri w'intebe we Claude Joseph yabitangaje. President Moïse yishwe n'igitero cy'abantu bavuga icyongereza n'icyespanyol iwe mu rugo. Diane Ninahazwe yaduteguriye inkuru.
Umushikiranganje wa mbere w'ifata kibanza muri ico gihugu Claude Joseph abicishije mu itangazo yatangaje no makuru avuga ko nyakwigendera yishugwa gashinyaguro. Abamugandaguye bamusanze ku muhana wiwe bwite résidence privée mu Gifaransa uri ku murwa mukuru Port-au-Prince mu masaha y'indwi z'ijoro ku masaha ya Haiti. Martin Moïse umutambukanyi wa nyakwigendera yakomerekeye muri ico gitero nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Iturokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryasesanguye rivuga ko igandagurwa ry'umutegetsi rishobora kunyura icuka kibi cari kimaze igihe kiri muri ico gihugu cugarije n'ubukene buvanze n'ikena ry'ibiribwa. Umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza muri Haiti Claude Joseph yahumurije ariko avuga ko ingingo zose zo gukumira kajagari no gukingira igihugu zamaze gufatwa. Jovenel Moïse agandaguwe ku myaka 53. Kuva agishika ku butegetsi mu 2017 yahuye n'ibigeragezo by'imyerekano y'urutavanya ko y'abanyagihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uno mwaka by'umwihariko bamwagirije ko ashaka gushiraho intwaro y'igitugu mu kwiyongera iyindi manda. Nivyagirije yamye yamirira kure asigura ko manda yiwe y'imyaka 5 yabwirizwa guhera mu kwa kabiri ko mu 2022 kuko kubwiwe yafashe ubutegetsi igenekerezo ryandwi ukwezi kwa kabiri mu 2017. Abo bamwagiriza kurenza ikiringo yabwirizwa kumara ku butegetsi we yamara bamuharurira bahereye igihe uyo yasubiriye yeguriye n'igihe intsinzi y'amatora yiwe yemezwa ku nshuro ya mbere. Bavuga yuko manda yiwe ya mbere rero y'imyaka 5 yatanguye mu 2016.
Muri Zambia umurambo wa nyakwigendera President Kenneth Kaunda washyinguwe uyu munsi mu irimbi ry'igihugu. Nyamara umwe mu bahungu be Kaweshe Kaunda yari yaregeye urukiko avuga ko uyu murambo wa se ugomba kuruhukira iwe mu rugo. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri inkuru.
Umuhungu wa Kaunda, Kaweche Kaunda, yarashingishije urubanza muri sentare ku munsi wa kabiri mu mugambi wa leta ugushingura se wiwe mu kibanza gishingurirwamo abakuru b'igihugu asigura ko biteye kubiri n'icyifuzo cya se wiwe. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ritangaza ko Kaweche Kaunda yamenyesheje ko icyifuzo cya nyuma cya se wiwe kwari ukumushingura imuhiriwe iruhande y'umutambukanyi wiwe Betty yitavye Imana arahize imyaka irenga 10. Uwunganira Kaweche Kaunda John Sangwa yatangaje ko bitekanijwe ko umucamanza wa sentare nkuru aza gufata ingingo ku byasabwe ku mutaga w'uno munsi kwa gatatu. Yamara ntaratanga itegeko ryo guhagarika ibikorwa byo gushingura Kaunda. Kenneth Kaunda yayoboye Zambia kuva mu mwaka w'1964 igihe ico gihugu caronka intayo kwikukira cikuye ku Bwongereza gushika atsinzwe mu matora yo mu mwaka w'1991. Yitavye Imana ku itariki 17 y'ukwezi kwa gatandatu mu bitaro vya gisirikare ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka.
Fidele Niyongabo dukomezanye tujye muri Nigeria. Nyuma y'igitero cyeje ubundi kuwa mbere ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Kaduna mu majyaruguru y'igihugu, abana 28 bamaze kugaruka mu miryango yabo ariko abandi byibura 125 ntibaraboneka.
yamara abandi banyeshure 28 baramaze gusubirana n'imiryango yabo. Abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ishure ryisumbuye rya Bethel Baptist mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashiriye ku munsi wa kabiri. Yabaye inshuro igiri y'icumi y'inyuruzwa ry'abanyeshure kuva mu kwezi kw'12 mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria, ababyeyi babo banyeshure banyurujwe babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters kw'abanyeshuri 180 aribo biga ku ishure ryisumbuye rya Bethel Baptist. Igihe igitero caba abo banyeshuri bariko bitegurira ibibazo, abategetsi ba Nigeria bavuga ko abanyuruje abo banyeshuri ari inkozi z'ikibi zirondera kuriwa amafaranga y'ingwate. Igikorwa cyo kurondera no gutabara abanyeshuri irengero ryabo ritaramenyekana kirabandanye. Amashirahamwe ajeje gutabara aragabisha ko kwiyongera kw'ibitero byo kunyuruza abanyeshuri biriko bihungabanya ibyerekeye kwiga kubana ibihumbi n'ibihumbi muri Nigeria.
Diane Ninina hazwe na Fidele Niyongabo, murakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi mumaze kutugezaho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu biyaga bigari duhere mu Rwanda, uyu munsi Aimable Karasira, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, yagombaga gutangira kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo, ariko urubanza rwasubitswe. Ubushinjacyaha burega Karasira ibyaha bya genocide no gukurura amacakubiri mu benegihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira impamvu iburanisha ryasubitswe, ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro by'Ijwi rya Amerika nyine i Londres mu Bwongereza.
Amakuru ahari ya nyuma kuburanishwa ry'urwo rubanza nk'uko ubibwiye abakurikiye radio Ijwi rya Amerika, nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganye.
Abo banyamategeko bakaba babivuga iki, byagenze bite, byatewe n'iki?
Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro, aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19. Ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Aimable Karasira, uwo ni Maitre Evode Kayitana, akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege. Iya kabiri, bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba i Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe. Nabajije Maitre Kayitana igihe yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe, ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018, ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2003 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUK i Butare, nabyo ni ibya kaminuza, ari naho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza. Maitre Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe.
None Eric Bagirubusa, watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo?
Twibukije abakurikiye radio Ijwi rya Amerika, Venuste Nshimiyimana, Karasira araregwa ibyaha bya genocide, n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide, gukurura amacakubiri, ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo, inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga ribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo inkomoko yawo. Noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'ibifitanye isano nayo. Inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye abantu bagiye baganira nawe, akavuga ko mu rusange ngo genocide itateguwe, genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida General Habyarimana na mugenzi we u Burundi Cyprien Ntaryamira, ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise Ukuri Mbona aho hose, RIB yari yadutangarije ko agifatwa byaje kurusanga baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari wagiye afugira ayo magambo urubanza nkakwibutsa ko rwimure ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka
Eric bagira ubusomye makuru w'ijwi ry'America y'Kigali ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza
Nanjye ndagushimiye Venuste Nshimiyimana nawe ugira umunsi mwiza
Mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahamagarira abaturage b'intara zimaze iminsi zirimo umutekano muke kuwicungira ubwabo mbere yo guhanga amaso inzego z'umutekano bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu bahagarariye imiryango itagengwa na leta baranenga uburyo abantu bafashwe nyuma y'igitero cyagabwe ku modoka mu kwezi gushize mu ntara ya Muramvya ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya America i Nairobi muri Kenya
Amaze kwa gari kwa bose kwa barenga 30 baturuka mu ntaza mwayo na Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi izi ntara zihano bibe ya nyuma ikabari yabereyemo igitero cyahitanye abantu 18 mu ijoro ryo kwa 26 burishira wa 27 ukwezi kwa 6 guheze nkuko amasoko atandukanye yo kwizerwa harimo afashije gukura mu miduga ibiziga byaturiwe yavyemerejwe rya America imigwi yabahagaritswe n'ibiri nyamukuru abanyuwanyu mugambwe senere utavuga rimwe n'ubutegetsi hamwe n'abakukuruke bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi imbere yuko imihari yagwanya leta yinjira muri izo zego uko intonde y'ijwi y'America ryabonye n'ubuhamya bafise ababo bafunzwe buvyemeza Eme Magera seruki mu mugambwe senere ku rwego mpuzamakungu yatubwiye ko ayifata nk'itotezwa ry'abanywanyi b'uwo mugambwe
hagize iminsi hahagarikwa abanywanyi b'umugambwe senere bahagarikwa iby'agasakisaki bagahagarikwa kandi mu masaha y'ijoro badafise n'uburenganzira n'urupapuro rubahagarika iyo habaye ikintu cakozwe n'abantu tutazi nyene kumbura ubutegetsi bwabuze kuko niyo habaye ubugizi bwa nabi nk'ubwo amatohoza nta bumenyi yashika ntibafata abo bantu bafata inzira nkarengana z'abasenere none wewe usobanura gute yuko igitero kiba kigayitse cica abanzira karengane mugabo nyuma y'iminota mikeyi bavuze ko bataze abo bantu kuntu abaribo kwazibona bagiye basimbye ku ngo z'inyankamugayo ku ndongozi z'inyankamugayo zibereye mu rugo ugasanga n'abana mbere bashizemwo barafashwa iyo fatwa ry'agasakisaki nigereke politike yuko kirabwo bacecekesha umugambwe senere
inyuma y'iminsi ne kino gitero kibaye umuvugizi w'ushikanganje bw'umutekano yabwiye amenyesha makuru ko ari ikorwa citera bwoba ariko Pierre Nkurikiye ugeza n'ubu yirinze kuvuga ibyahononekariye
inkozi z'ikibizi ikora itera bwoba zategereye imiduga yarimwe abantu bariko bararitahukira zikayi rasaz zikayiturira kabari habapfuye n'abakomeretse inyuma y'ico gitero rero amatohoza ariko arakogwa hariho abaza bamaze gufatwa amesha yuko igipolisi kiri ku kivi gushikaho zino nkozi kibizofatwa kandi ziheze zishikirizwe ubutungane maze zikubitwe intahe mu gahanga
Pacifique ninazo twarishira hamwe Focodel ikorera mu mahanga ajyana fusuwe n'ubutegetsi rikaba ryakoze amatohoza kuri aba bahagarikwa asanga hari ibintu byinshi bidatahuritse
abafashwe haciye amasaha 3 gusa igitero kibaye bakabasanga mu mihana yabo ugasanga baje kubafata ni bamwe mu ndongozi z'amashure na abarimu n'uwahoze ari mu standere ya commune Rutegama ibi bintu bikacya vyerekana ku mengo abafatwa bari bateguwe imbere y'ico gitero kuko ni hano mu yotubwira ko mu masaha 3 gusa mwijoro abo bantu b'abasivile bake bakorana n'abapolisi bakabaheje gukora amatohoza mu bindi bihugu byose iyo havuzwe ivyo vyiteragoba abategetsi bo hejuru b'igihugu bacaboneka mu gushika kuraba abapfuye mu kugarukira imiryango ariko icadutangaje kuri bano bantu bapfuye mu Rutegama nuko abategetsi baboneka nk'abantu bafite ibyo bashaka kunyegeza ibitigiri by'abapfuye basa n'abadashaka ko bija ahabona
izo bitigiri naho vyanyegejwe leta yahambishije ku itariki ya 3 ukwezi guheze abantu 14 baguye mu gitero cha Rutegama ifadikanije n'imiryango mwibanga rikomeye ijwi rya America ryashoboye kuronka ivyahavugiwe Martin Ntereze umunyamabanga y'amaho mu shikanganje bujejwe umutekano yavuze ko n'abandi bantu bagihagarikwa yizeza ariko ko ubutungane atawe buzorenganya aha hari ku mutumba wa Kayogoro muri komine ntara ya Muramvya
uno munsi rero tuje gushingura bano bantu kwakuwemo batagwaye batanishe akaranga barundi n'abarundi kazi byo kwica ntibirimo na cyane cyane kwica umuntu utazi n'uwariwe tegereye mu modoka gusa amatohoza azoshika turashobora gusanga babikoze hashobora kuba harimo nabi wabo bariguyemo nivyo hari habamaze gufatwa amatohoza yaratanguye mugabo n'abandi bazofatwa kugira tumenye ukuri ubutungane buzokora ntitwipfuza ko hari ibikorwa by'ubwicanyi nk'ubu yosubira kuba mu Burundi kuko ntambara twarayisezereye.
Kuri uyu wa kabiri, Perezida Evariste Ndayishimiye yaroye mu ntara ya Mwaro asaba abayivukamwo kwicungerera umutekano imbere ya byose. Mvugizi we Evelyne Butoyi.
Nyiricubahiro umukuru w'icacu Burundi aheje kugirisha inama abavuka ngaha mu ntara ya Mwaro. Abatumiwe rero bari abatowe, hatumiwe kandi imvukira zisanzwe zirangura imirimo inyuranye mu buzima bw'igihugu, abasirikare, abapolisi, abakora mu biro by'umukuru w'igihugu, abakora mu bushikiranganje butandukanye basanzwe bavuka hano, abahamagara guhagararira umutekano. Ati igihugu ni cyanyu, ati kandi nta terambere rishoboka atamutekano. Aha rero yibukije abanyamwaro yuko bonyene bohagararira umutekano, umwe wese ku ruhara rwiwe, ati umutekano ni karahara mu Uganda ntibacura.
Dufatiye ku bitigiri byemezwa n'igipolisi hamwe n'amasoko y'ijwi rya Amerika kuva hagati mu kwezi kwa kane habaye ibitero by'abantu bitwaje inkoho muri komine za Rutegama na Muramvya mu ntara ya Muramvya hamwe na Rusaka muri Mwaro, hamwe n'ibitero by'amagrenade ku murwa mukuru Butunzi Bujumbura bigahitana ubuzima bw'abagera kuri 35. Abantu barenga 60 baramaze gufatwa batabwa muri yombi n'igipolisi. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Tuvuge ibigwi ijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika.
Ku itariki ya 16 yo kwezi kw'indwi, radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe yimamo agasana imitima. Ijwi rya Amerika.
Ni sabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka.
Haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha, turayisangiye.
Dusangira ijambo, dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Virusi ya corona iragenda yihinduranya mu bice bitandukanye by'isi, ariko abashakashatsi ntibagoheka. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye n'umwe muri bo, muganga Arsène Nzabandora, umuhanga mu by'indwara zandura no kuzikingira. Muganga Nzabandora yungirije umuyobozi ushinzwe ibyo gukingira indwara zandura mu karere ka Kalmar mu gihugu cya Suède. Arasobanura icyo ahanini ubushakashatsi bushingiraho.
Muri make ubushakashatsi icyo bwibanda ku, murabona imiti ivura indwara zitewe n'imigera kenshi usanga igoye gutora imiti myinshi ikoreshwa n'iyo gupfupfaza. Hari igice kinini cy'ubushakashatsi kiba ku byerekeye imiti yo kuvura abarwayi, hanyuma ikindi gice cy'ubushakashatsi nacyo ubonye naho habonetse incanco. Hariyo ubushakashatsi bubandanya ku izo ncanco, hakacaba rero n'ubundi bushakashatsi bubandanya kugira umuntu abandanya akurikirana abo bantu baronse izo ncanco, ukuntu umuntu akingiwe umwanya bimara gikingiwe, umuntu araba umuntu azokenera gusubira gutandaga kandi canke ko umuntu ahejeje kuronka incandago nka zibiri ko canke rumwe ko biba bikwiye. Iyo mice mikuru mikuru ni ibiri. Hanyuma ubundi bushakashatsi rero kubera abagwaye iyo ndwara ari benshi, ni ukuraba ingaruka bagiye baragira ingaruka zivuye ku mugera, kuko hari abagwara ugasanga basigaranye ibibazo. Rero hariko harabaho n'ubundi bushakashatsi kugira umuntu ashobore kubakurikirana, ashobore gufasha abo bantu bagize ingaruka mbi ku buzima, ari ibindi bice by'umubiri bitabandanya bikora neza nyuma yaho umuntu aba yagwaye iyi ndwara ya COVID. Urumva ubushakashatsi ahanini ni kuri ibyo bice bitatu, niho hariko haba ubushakashatsi bwinshi. Kandi cyiza ni uko abantu baraza barasangira ibyo bikorwa by'ubushakashatsi. Kare abantu bakora ubushakashatsi umwe umwe wese yakora ukwiwe, mugabo ubu unye mwiki kiza kubera twese twabonye ari kiza. kiza cugarejisi ubu benshi barakoreye hamwe gusumba uko bahora hanyuma hamwe no gusangira ibivuye mu bwo bushakashatsi kugira bishobore gukwiragira bigirira akamaro abantu benshi.
Ubushakashatsi ravuga uti burakorwa ku rwego rw'isi abantu bagasangira amakuru kubera ko ikiza cyugarije isi yose. Ni iki cyaba kibatungura muri ubwo bushakashatsi burimo gukorwa muri iki gihe?
Ahanini ikintu nyamukuru umuntu arakenera kumenya neza kuko urabona iyi ndwara iragoye, uretse ko abantu bagira ibimenyetso bitandukanye hanyuma igafata n'ibice byo mu mubiri bitandukanye. Ahanini usanga rero mu bushakashatsi umuntu arakeneye kumenya ikintu abantu benshi bahurira kuko niho hova inyishu nyamukuru mu byerekeye kuyivura neza no kuyigwanya. Rero aho niho abashakashatsi rero bamwe bamwe usanga ariho bariko barakorera. Hanyuma ikindi naco rero ni ibi byo kurondera incandago naho zihari zimwe zemerewe izindi zikiriko ziratogwa. Hariho zimusanga zitoroshe gukoresha mu bihugu bimwe bimwe kubera zisaba uburyo bwinshi ukuntu zibikwa. Rero umuntu aguma arondera ukuntu hoboneka incandago zoroshe gukoresha zishobora gushikira mu ntari hose bitabanze kugira ibibazo by'ukuntu zitwagwa canke zibikwa.
Ishobora kumbona COVID igoma ikara cyane iguma yihinduranya tumusaba kugeza ubwo kujya muri butandatu kandi kugira ngo turinde neza leta igafata ingamba sharia rimwe na rimwe kugira ngo tuyirinde. Ese niguma gutyo amaherezo yayo yarangiza he? Icyo ni ikibazo cyane n'abatari bumwe gutyo bikaguma kuma na guma ifata imyuka tuzi ko yenda izamara umwaka umwe avuga ngo ngiye kuzaboneka ariko iragufata indi ntera ikaze kandi abatutsi bafata ingamba zisharira ariko ni na byiza kubera ko bituma yenda abantu badapfa ari benshi. Icyo ni ikibazo nari mfite nigumye gutyo ntabwo babyoshye nk'ubukene nk'uko nimba yenda baguma mu karere hari abantu batunze wenda no guhaha mbakora mu tundi turere nyine akavuga ati najya guhaha mu karere karere gutyo icyo ari batunze muri ubwo buryo.
Yego ni ikibazo nacumvise cyo muvandimwe Jean Bosco adushikirije. Harimwo ikibazo yavuze ati ubwoko uyu mugero urahindagurika nibyo uko ugiye kubiraba uyu mugero urahindagurika uhindutse gake ni nka kabiri mu kwezi. Ibyo ni ibintu bisanzwe ku ndwara z'imigera zose kuko umugero urashobora guhinduka uduza ubukari cyangwa ugahinduka woroha no kuzimangana ukazimangana. Mugabo rero kugera ubu amahirwe yabaye make kuko uyu mugero wabandanije wongerekana uhindura ubukari ugakara. Nicyo gituma urabye nko mu mwanya wa mbere wanashaka mu ibyo bihugu byo muri Afurika ntibari ukaze gose. Mugabo ubu turabona yuko uko wagiye urahindagurika uze uramenyera. Rero uti ingamba umuntu atafata, ego ingamba zirakenewe. Mugabo hariho ibintu umuntu akurikiza yereko araraba izashira mu ngiro no kuraba intumbero nyamukuru ni uko kingira abantu kugira iyi ndwara ntibatwara ubuzima. Hanyuma n'ibindi bikorwa bikabandanya bishobora gutembera kuko mwarabonye amasanamu cyangwa mwarumvise mu maradiyo ibihugu bagwara ari benshi ugasanga abagwaye ntibaronse uyu mwuka bita mu kinofanofo ogisijene. Nk'ibyo rero umuntu ari yajeje gutunganya ibyo byose urabiraba iyo umaze kubona uti imibare y'abagwara iri kwiraduga ku rugero rurerure ukaraba no muri abo bariko barandura imyaka bafite kuko abo umuntu abarindiriye ko bakenera ibitaro ni nka bajya bariko barakura abafite izindi ndwara. Aho utangura kubona uti aba bantu ibitaro birashobora kuzura byose n'ibyo bikoresho tukabibura canke n'abagwayi ibindi ntibavuge. Yaho rero niho bica bikenewe ntibacahaza bijya iyo by'amategeko y'uko umuntu yugara kugira ngo agabanye kw'indwara igumi kwirakenera. Ibyo birakenewe rero mugabo urumva naho bikenewe umuntu no kudararaba ibyo ariko aragira hanyuma akaraba nuko bitanga inyishu umuntu abarindiriye kugira ngo umuntu afate amategeko bijanye n'ico giye kuko niho uguma wugaye kandi niho uguma wuguruye biriko ibiharuro biriko biraduka. Hanyuma uti kare ko twari tuzi bizomara amezi make cyangwa umwaka hanyuma tukabivamo uti ibi bintu tuzobe ubu none tuzobivamo. Hariho inyishu imwe ni yuko abantu benshi bashoboka boronka uru rukingo izi ncanco ziriko ziratangwa gusa ubu dufise amahirwe make kuko mu bihugu byo muri Afurika ntiziraboneka neza nk'uko bamwe bazipfuza. Hanyuma hakacaba n'ikibazo rero cy'uko hariho abatarashobora gufata izo ngingo zo kugira batangure gucandaga. Mugabo iyi nzira ni imwe sinobabwira nciye hirya canke hino umuntu wese azi ko atazokwinkingira ingwara amenye atayigwaye bazoyigwaranye. Iyo niyo nyishu na shaka gusangiza umuvukanyi
Jean Bosco. Yego,
iyi ndwara iriho nubwo wenda abantu bashata wenda babitinga navuga ko iriho kuko uko igenda ihinduka. Kandi noneho abantu bari bakwiriye gukurikiza ingamba wenda navuga ngo Leta yacu y'u Rwanda idushyiraho ingamba ariko twebwe abaturage natwe twagakwiye gufata ingamba. Niba bavuze wenda agapfukamunwa kambare neza uhana intera na mugenzi wawe dukarabe kenshi bishoboka kugira ngo twirinde twebwe. Abantu bari bakwiye gufata ingamba nabo nk'uko Leta igikangurira yacu. Twari dukwiye kuvuga ngo reka mbe uwa mbere mu kurinda mugenzi wanjye ko nta mpande.
Ni igitekerezo cyiza
mbona nuko indwara irimo kwihindura cyane kwihindura ntuzazaye ubukana bwazo uko abantu bafata ingamba nayo mbona ihinduka uko mbere yaje imeze kiko kimeze iragenda ikara. Niyo mpamvu abantu bari bakwiye kugira gukurikiza ingamba Leta iba yadushyiriyeho. Ikibazo ese izi ngo wenda muri Afurika iyo munsi y'ibitaro bya Sahara ibihugu biri munsi y'ibitaro bya Sahara kuki twebwe tutabona inkingo zihagije?
Ego nk'uko abishikirije ivyerekeye kuronka izo nkingo bisa n'ibigoranye mu bihugu bimwe bimwe nk'ibi byo mu bumanuko bwa Sahara. Ahanini ikibazo nyamukuru ni uko izi ncanco zironderwa n'ibihugu byose igihe zakogwa hariyo ibihugu byashizemo amahera umuntu afise icyimviro cyo gukora urucanco bagaca bashiramo amafaranga. Bumve ibyo bihugu nivyo byaciye bironka ubwa mbere. Mugabo hariho uburyo ibihugu byose biriko birakorera hamwe kuko n'aba bo mu ibi bihugu bitunze nabo nyene ntibazironka uko bazipfuza mugabo baronka nyinshi. Mugabo nabo nyene barabona yuko kugira ngo iyi ngwara ishobore gutore inyishi kwiye ku isi yose nuko abantu bose benshi bashoboka baronka incanco. Nico gituma muhora mwumva ari uburyo basanzwe bakoresha mu kugira ngo izo ntandaro ziboneke mu bihugu ibi bihugu bitaratera imbere ibihugu byo muri Afurika hamwe n'ibindi bihugu byo ku yindi mibare y'isi. Mugabo urumva ntiharaboneka izikwiye kugira bashobore kuzikwizaho. Mugabo ibyo bikorwa biriko biraba urabona ibihugu by'ibihangange iyo byakoranye ko usanga ibyo bibazo bariko barabyiga. Nibaza yuko naho biriko birateba ubunye mu mpera z'uyu mwaka hamwe n'umwaka utangura ko zizoba zitangwe kuboneka ari nyinshi kuko nk'uko ndabya amakuru co kimwe n'abandi urabona ko bariko bararondaya nuko izo nshanco zokoregwa no mu bindi bihugu. Hariho n'ibihugu byo muri Afurika bariko barabisaba kugira bashobore kuzikora zishobore kuboneka ari nyinshi zikwiragizwe mu bihugu byinshi ziboneke.
Ndumva ngo coronavirus igiye yihinduranya ngo imaze kugera kuri kategori ya gatandatu. Muganga arusobanura ko igenda yihinduranya atatuzi covid isanzwe.
Ego ibyo by'uko izi ndwara z'imigera zihindagurika nk'uko nabivuze ni ibintu bishika cyane rwose biva uravye ukuntu umugera ugwirirana mu mubiri. Iyo umuntu yanduye umugera uwo mugera uca ukoresha amakanda y'uwo muntu yanduye kugira ushobore guhinduka usubire gukora iyindi migera mishasha. Aho niho habera ibyo by'uko hataza haraboneka imigera itarisa n'uwo muntu yaronse mu mubiri iza kugwirirana mu mubiri we kubera iba yakoresheje ayo makanda y'uwo muntu wundi. Ugasanga ikishaka gukoresha ibintu bimwe byo muwo mubiri wundi nicyo gituma mu bisanzwe zitaziza zirahindagurika. Mu bisanzwe naho tuvuga ubu bwoko bumaze gushika ubwo bwoko mwumva bugwa bwinshi si ukuvuga kuko umugero umaze guhinduka inshuro zitandatu gusa. Izo nshuro zitandatu tuvuga ahanini ni kubera arizo zifise ingaruka mbi k'ubu buryo kuca usanga yandukira byoroshe cyangwa ugasanga abantu baragwaye bakaremba gusumba uko bahora. Naye handi ugiye kuraba uyu mugera kuva utangura uko akumaze guhinduka ni kenshi cyane.
Shuti za churero, muko mejekumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ariko aya makuru nahanga tubaye tuyasubikiye, mwakoze kuyakurikira. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika, umugoroba mwiza, murakarama.